Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yarafashe icyemezo iyi nimero 2431 mu mwaka w'2018 kivuga ku ingabo z'ibihugu byo muri Afrika zicungira umutekano mu gihugu cya Somalia zigiye kugabanywa buhoro buhoro gushika zose zitahukanywe mu mpera y'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2021 aho bitekanijwe ku ingabo z'igihugu cya Somalia arizo zizoca zishikira cyese gikorwa cyo gucungera umutekano w'igihugu mu gihe ariko byari byitezwe ko muri uyu mugambi wo kugabanya inteko zicungera umutekano mu cyo gihugu hari gutangura gutahukanwa abasirikare 1000 mu basirikare bose bo mu bihugu bya Afrika bacungera umutekano ngiye cyo Burundi cyaciye kimenyeshwa kwizo ngabo zose zizova mu ngabo zacu. Iyo ngingo rero yarashavuje abategetsi b'u Burundi ku buryo baciye batangaza ko batayemeye maze batangura kubuza gutahuka abasirikare bari bahawe gushaka kwigenekezo ya 28 y'ukwezi kwa kabiri kugira ngo babe bafashe indege batahukana. Mu nyuma ariko leta y'u Burundi yavuye isubira ko ari naco gituma amakuru ariko atangazwa avuga ko abasirikare 600 bari basigaye ku basirikare 1000 bashobora gutahuka igihe icyo cyose. Muri iki gihe kandi igihugu cy'u Burundi gisaba ko hotunganywa inama nkuru y'abakuru b'ihugu bya Afrika yo kwihweza icyo kibazo cigabanywa ry'abasirikare b'Abarundi. Mbega ikintu coba caratumye abasirikare bagabanijwe mu nteko za AMISOM abasirikare b'Abarundi gusa kandi mu gushikiriza ico cifuzo mu ntango ibihugu byose bifise inteko zicungera umutekano mu gihugu cya Somalia birimo Burundi, Kenya, Uganda, Ethiopia na Djibouti byari byaramenyeshejwe iyo ngingo n'ikihe. Mbega ishyirahamwe rya Afrika rirakwiye kwisubira ko kuri iyo ngingo. Ivyo rero ni bimwe mu bibazo tugiye kuyagana abatumire bacu muri iki gitondo turi kumwe ubwa mbere na mbere na ambasaderi Gamariel Ndiruzaniye yahoze aserukira Burundi muri ONU yarabaye kandi umushikiranganji yajejwe indero muri Beneza. Ambasaderi Ndiruzaniye, murakobe
na mahoro.
Yego, me turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Burusiya. Bizimana yahoze kandi aserukira Burundi mu gihugu cy'Ubudagi. Mwiriwe neza ambasaderi Bizimana.
Mwiriwe neza kandi ndahaye mwiriwe ambasaderi Ndaruzaniye hamwe n'abatwumviriza bose.
Murakomeye rero namwe.
Yego, n'amahoro.
Yego. Reka dutangure kuri mwebwe ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye, ingingo yo gutahukana abasirikare b'Abarundi 1000 mwayakiriye gute? Hari abavuga ko byari kumvikana iyo icyo gitigiri cyose kiva mu nteko z'ibihugu byose bya Afrika bifite abasirikare mu gihugu cya Somalia.
Nagomba kubashimira ubwa mbere ko mwantumiye muri kiganiro nkabonera akanya ko kuramutsa amashyira na ambasaderi Edouard Bizimana tutamaze kumenyerana. Ariko
mwiriwe neza.
Mwiriwe neza ambasaderi. Ibibazo mu gihe no munsi mugabo sinzi ko nza kuronka inyishu zihambaye kuko mu ntangamarara mwashikirije mwavuze ingingo yafashwe muri konsel exécutive ya ONU hanyuma mu nyuma agakurikira ingingo yafashwe na konsel de paix securitaire ya Kenya yo gutora abantu 1000 bataha mu basirikare b'Abarundi gusa. ariko nzi mwashobye gushika kugituma batagize ngingo iho rero byakungoya gukora kuko nibaza yuko bagize ikintu bita note verbal kimenyesha iyo ngingo yafashwe a kumbure bakaronka inyishu icyantangaje gusa nuko hagiye kuba guterana amajambo bikomeye umunsi batanguye kubatahana ariko nategereye neza cyatumye imbere y'uko bataha ko haba inyumvikano babaze igituma byabaye rero nabyumvise nko kumenga ibyihwi kuko igihugu cyane bageze gutaha niho habaye inama zihambaye zivuga ko batabishaka icyo rero sinategereye neza ingene bavuganye na UAFICENE mu nyuma ariko ibyo numvise ndi ko ari byo UAFICENE ivuga yuko abo basigaye bazaza gutanga uko bari babyandikiwe igihe aho bigeze mugabo icyo notikiriza ni uko ari leta y'u Burundi ari UAFICENE biragoye yuko haba impari ndende ku bantu bashyiga igihumbi kumbure kuko bavuze yuko ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu abo bantu batazaba bacanditswe ku ngabo za UAFICENE ziri muri Somali none bazoba bari hehe none bazobaho gute none ibikurikira byabo ni ibihe ese ndabibona neza byari kuba byiza twumvise umutegetsi w'u Burundi cyangwa iwo muri UA
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose mubajije ikibazo cyaho abasirikare bo bari natwe ayo makuru gushika ubu uye ntayo dufise ariko kubwanyu ikibazo nabaje ubwa mbere mwakiriye gute hariho abavuga ko abo basirikare bari kuva mu bihugu byose kubona bavuye mu gihugu kimwe mwebwe kubwanyu muzi ngende ayo mashyirahamwe akora mwabyakiriye gute mu kanya gato
icyo ntumva nuko bagira hari bamwe bavuze mugabo biranditse izo byanditse niko kibidashikiriza abantu uyu yari abyanditse uburundi burandika nabo mu nyuma nizo dukwiye gufatira ko ntitwumvire kubyo abantu bavuga kuko ni ubuzima bw'abantu igihumbi bari hariya buri mu ngorano ni ukuvuga hari ikinono ubucoba kugira ngo abo bantu byateye ubwoba kuko abo bantu hari icyo baba bazogenda gusa twishyura kandi dukeneye kumbure baraza kudushikiriza inyishu mu kiganiro amategeko ingene yagenze ingene bishuranye naho leta burundi hakaze muno munsi
ego reka icyo kibazo tukibaze na ambasaderi Bizimana nawe nyine agira icyo atubwira iyo ngingo mwebwe mwayakiriye gute ibintu mwibaza ko byarayitumye nibi
ego murakoze cyane jewe iyo ngingo nk'abandi barundi batari bake sinayakiriye neza kuko icambere cyo mbona umengo bariko barasunzuguza abasoda bacu abasoda bakoze ibintu bitari bike kandi bakabikorana n'umutima bakitanga bagatanga ubuzima bwabo ubu rero iyo mbonye je biriko biragenda gutyo mbona umengo hamwe ibintu by'agasunzuguro kandi umurundi wese ahari yari bikwiye kumubabaza kuko n'abana b'igihugu n'abana bacu bateye iteka igihugu batera iteka n'amakungu ubu rero ntihari hageze ko babafata nabi hanyuma nibaza yuko abarundi twese twaje kwiye kubashyigikira ikibazo gikomeye ni uko abo bantu aho bari ni abana b'abarundi kandi ubu ntituzi muri azi Somali ingene hameze ntituzi umutekano wabo ingene umeze ntituzi ingene babayeho ko UAFICENE yavuze ko batazosubira kubafasha ubu rero urumva n'ikibazo gikomeye cyane igihugu cyari gikwiye kwitaho rwose kandi nibaza ko biko birakorwa kugira ngo abana b'u Burundi ntibamererwe nabi mu mahanga iyo bagiye gufasha
leta y'u Burundi yari yasabye ko inama eka abakuru b'ibihugu inama nkuru ho tunganywa inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika kugira ngo basubire kuri iyo ngingo muribaza ko ibyo ari ibintu bishoboka
nibaza ko byose bishoboka mugabo birafata umwanya kandi ngira ngo birasaba n'ubuhinga kuko iyo ngingo yari nzi ifatwa umuntu nibaza ko itafashwe giturumbuka kuko umuntu arazi ingene abasoda bacu bamerewe nabi bakamara amezi badahembwa mugabo bakaguma ku gikorwa cyabo bakaguma bacungereye umutekano w'abanyasomaliya hanyuma bakavuga ivyo kubatahana ku nguvu mwarumvise ingene byagenze ubu rero nibaza ko ari ico gikorwa cyo kubagirira nabi kibandanya mugabo nibaza ko Uburundi natwe two hafatira icigwa hanyuma tukamenya ingene tubyifatamwo
Ambasaderi ndaruzaniye mwarakoze cyane rwose mashirahamwe mpuzamakungu munazi ingeri nyingu zifatwa ibintu leta y'u Burundi isaba murabona ko bishoboka ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika bosubiramwo ikabosubira ku ngingo bafashe igihugu kutabandanya guha kugabanya igitigiri c'abarundi canke abo barundi batangukanye bagasubira mu mirimo yabo
nene banibuka neza iyo nama muvuga ngi yasabwe na seza w'u Burundi n'uwa Somalia bahuri Bujumbura
yego
bo babasabye inama y'abakuru b'ihugu bafise ingabo muri amisomo izo rero nibaza ko bitashobotse kumbure gushika ubu sindabizi ariko se nibaza ko byo tuma ico kibazo gikemuka kuko uhereye ku nyawe yafashwe n'inama nkuru ya ONU ni kuvuga yuko atamahera ukukoresha abantu igihumbi akiriho kuva ku itariki bashinze sinumva rero ingene uyizo nk'amafaranga kuko yemeye ko abo bagabanywa ikibazo kiraho agabanywa abarundi gusa kuko nababwiye twari dukwiye inkuru y'imvaho iva iwacu i Burundi bakatubwira ingene bagiye inama na OUA canke ico yarishuye kuva aho basabiye itariki 21 y'ukwezi kwa kabiri babishuye iki habiki uno munsi ico two kirongazo bavyiza tukabimenya naye handi ingingo zifatwa zanditse niho nakubwiye ngo kumbure twaba tuvuga amajambo kubera uko abantu bavuga twateza gukoresha ibyanditse na OUA ibyanditse na leta y'u Burundi ivyo nibaza yuko ari ikintu gihambaye abantu bokorera ko hari handitse iki isu wiki hasigaye iki ariko biteze kindi isu biteze icyo kiradusiga n'ubu rero
yegoshobora
kurusha nishura mugabo nibaza ko byanditse kumpresa ronka mu kiganiro hagati wo abatwishura amasikari Burundi
Ego me tuyu tenshi timwe se komuri komuri abandanya kumviriza radio hejwe ya America turi kumwe na Samuela muri weneza muri hega Samuela
ndiwe ndumbra mu gihe cy'u Burundi
na kandi kazina ninde
ni Sigeye Imana Samuel
ego duga kwijambo ikibazo cy'imviro turi ko tuvuga cyane cyane ku nteko abasikari igihumbi bahora bacungira umutekano mu gihe cya Somalia b'abarundi batahukanywe kubandi basirikare bose batanzwe n'ibihugu byo muri Afrika twavuze igihugu cya Uganda, Ethiopia, Djibouti, ikana Kenya. Nduga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Nduga mbere bwo gutwanze kubaramutsa turamutsa n'uwo mutumire.
N'abatumire babiri. Nduga ku ijambo.
Ama imbere y'uko ngiye kwitegura magenda basabe kuko gushika ku ya DJ America na DJ Sabumba ku mugugu cy'u Burundi bidatiye ku internet kumwe kimwe kiganiro niyo mwagiye mu ijambo bwiza mwota mureka kumutira maka abanje kwishyurwa ari ikibazo aba yabajije
nta nshaka kumviriza ku metero 1992 ku short waves
Ndugu
kwijambo turarinde bagusubize
salamu rakoze hamugambire bwo bwo banza kuvuga ati za mbere bwo yeze yano banza kuvuga ati cyane leta y'u Burundi kubona ugambe muri kivuga ati kuvuga ati nimba ari ati nimba ari ngingo ubu muri za Afrika kugira ngo cyane kandi kafashe nuko boga nimba ari kwaya bose bagabanya ibuzuru gusambugiye ukomeza kuvuga ya gihugu cya Somalia kimo ingabo iba mu bihugu bitandukanye mu gihe batofata nimba ari abasirikare igihumbi bakeneye kugabanya kugira ngo bagabanuke babagabangane bijya bihugu byose bifite ingabo muri Somalia bagasa bashaka kubakura ku Burundi nibaza ko ku Burundi kubara agasuzuguro kuko kubatekana ku Burundi nenda buryo nk'abatangero cyanye nk'abantu nenda ntibazisa batwaye ubwo rero iyo sirikare tebo nimbuga ni mu gihe ako inama koko mara kuri kubagise igihugu mu cyango cyo gihe cyo muri Somalia kugira ngo bishobore kubaza barare kuntu izo ngabo zigabanya ku bihugu ku mpande zose ku bihugu byose ko Burundi ahubwo gota busaba gota busaba cyangwa gota bukurayo ingabo zose bufiteyo muri Somalia kuko byabazerekana ko ari agasuzuguro icyo ni cya mbere ama ubwira kabiri kandi batambuka ukimugiye naho iyo ngingo yaba yafashe harabanje hariho nk'amakosa usanga bagiriza nk'abasoda bari muri Somalia iyo bakogwa ku ruhande rw'u Burundi bakavuga uti umbure disipurine y'abasoda b'abarundi bari muri Somalia yoba ari nke cyane kifashe neza ugereranije n'abandi basoda bo mu bindi bihugu ufate ko byo bari nk'ibihano byo babize aho naho Burundi nibwo bwose bigere mugabo kandi yo nkavuga uti ingingo zose zofatwa n'uwo muryango zofatwa nabo kanama kaje by'umutekano ubumwe bwa Afurika izi ngingo ziza kuraba ntizirabe inyungu z'iki gihugu cyangwa ikindi cyane cyane barabe inyungu cyangwa igihugu ba Somalia mu kikubu bagiye kuko ingorane z'umutekano cyane cyane iyi mizi muri Somalia izima yitwa abantu
yego me murakoze Samuel mugume ku murongo tusabe abashinganahe turi kumwe bagiye cyo kwishye ku bibazo bibiri mushikirije reka dutangure kuri umushinganahe Edouard Bizimana
yego murakoze cyane nagomba nshimire Samuel ku byumviro byiwe hanyuma nkavuga nti mu bisanzwe ico dukwiye kumenya nuko ibihugu bifise ingabo muri amisome dukwiye kumenya yuko atari byo bifise uburyo uburyo bubikura handi kandi aho niho bica bigoranira cyane gose ibyo birashobora kuvuga biti twebwe dufashe ingingo mugabo abatanga amafaranga nabo bari aba Union Europeenne n'abandi bati natwe dufashe ibi mudafite amafaranga bica bigora hanyuma nibaza yuko ikibazo kinini kiri muri Union Africaine Union Africaine niyo niho bigoraniye cyane ku buryo abantu badashobora kumvikana bakabafatisha ingingo zicanishamwo ibihugu bicanishamwo umuryango aho niho bigoreniye cyane hanyuma nibaza yuko abantu bokumba yuko abarundi batanse gutahana abasoda babo kuko icambere kizi imbere cyane cyane n'umutekano w'abasoda bacu aho bari hanyuma igihe bashaka kubatahana gucyo nukumenya yuko byashobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'abasigaye none Burundi bwari kwemera yuko ibyo bintu bishika nibaza yuko aho abarundi twohumvikanira hanyuma ivyo dukora byose tugakora tumenya yuko abarundi arabana abasoda bacu bari hariya bategezwa gukingirwa hanyuma bagataha mu mahoro
ego meleka ambassadeur ndaruzaniye namwe mugira ico muvuze ku byashikirijwe ibibazo byashikirijwe na Samuel mukanye gato
nibaza kumushana Edouard Bizimana zishuye neza cyane abafise uburyo bagabanije amahera ya misom ku gitegiri cy'igihumbi abashinye ingingo muri Union Africaine basanga abantu igihumbi bo bamuri basirikari b'u Burundi niyo hari ikibazo aho hari ikibazo rero nababwiye nuko udafite ingene bagiye barikana kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze gushika uno munsi kugira tumenye ne bagiye barishurana ndetse aho ibyo twumvise ku maradiyo kuva itariki 21 abarundi ba mbere batanguye gutaha basa bavuga yuko abakurikiye bagatandatu bagataha inyishu rero ntayo turaronka n'ubu twamwise ngo afite yishuye mugabo atansumira nuko bonu menge zo bandika makungu avuga ko uburundi bwa bwahavuye bwemera ko nabo batahe ndi ko ari byo
nibyo
nibyaba ari byo abarundi ni responsable bafashe ingingo ikomeye ku barundi babo ni le responsabilité kugira nti bagire ingorane muri izo ngorane zihari bo hahira mu nyamugabo abana b'abarundi bari muri security hand bo bashinze ingingo nziza ko bataha bakabandanya bavugana inge ntakaze ko tori nishu mugabo ibotereranwa abasirikare igihumbi zabaye banabi gusoma
ego me tubi butinje tumwese komuri kamwe abandanya kumviriza radio hishu ya America turi kumwe na Laurent mwiwe neza
cyane
Laurent muratwumva
ndabumva cyane ndabumva
muri hehe
cewe ndi Burundi ndi a neza neza ngodi
ego kandi kazina ninde
utabigira imana Laurent
bigira imana tugakwijambo kibazo cimiyo
bo ikibazo mwakibonye ariko sibaho n'atugo barwo n'ibyakira neza kubera yuko ubonye amakungu yifatiye mu gahanga Burundi ngo niko kwiye gusutaka ingabo z'igihugu gasira mu gihugu cyabo kandi hari aba ibihugu birenga hafi bine ibyumvikana umengo imwe yene y'Afrikani ya akantu bako bakina ku Burundi cyo njye ni kirero kubera iki mbe hose babanje gufata ingingo abasirondi ntibahembwe bahembwe mu ntoki nk'abandi kandi nabagahembwa n'amata yabo kandi bakorera igihugu icyo mbona ni uko ikibazo bakwiye kukishyira neza niba abaseka y'igihumbi bova mu Burundi abakuru b'ibihugu banze bicare hamwe bakiganire ko ku buryo bose bava mu makote yose y'ibihugu icyo gihumbi kibava ko ari uburyo naho butangwa na UNF yene kubera icyapa bifata ku Burundi badashaka gufata ku bindi bihugu cyangwa abaseka benshi gusumba ibindi bihugu ni umukino wa politiki ngaho bari kwakina ku Burundi habari cyo tuvuga ko tuvuga Burundi vuga tuti abasirikare babasha kwagira ingorane bari bakagaruka ku mutekano ngaho muri Somalia ubutumwa bwayo bose hanyuma bagasaba mugiye gushyira iwacu yamara sikia n'ibyo
murakoze Laurent Bigirimana reka mushyira ntahe Gamaliere ndabuzaniye icyimbo cha Laurent uko ayo mashyirahamwe avuga ngo ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika n'ibihugu by'Iburayi byo ariko ikina politiki akabavuga kandi ko n'ubundi rukwiye gutahukana abasirikare bose bari mu gihugu cya Somalia izo ni nyinshi cyangwa icyo cyimviro ni cyimviro gifise ifatiro
cyo nibaza yuko gifatiye ku makuru gusa ahiyinda mu isi gifatiye ku ngingo iboneka nibaza ko abarundi kumbure harababivuze inzego zabivuze kubera gasabu kumbure ariko nibaza ko izindi ngingo nziza ukabatera agasinyo n'abandi nibatahe kuko abo bantu kumbure natwe twobakenera mu miti zonza izo tugora n'iyo ngingo nziza muri diplomasi iminsi yose bajya inama nibaza ko leta iri kwirabikora ko yokoresha inama n'ingingo naho nyine ntitera agasinde ko gutera agasinde amenye ko bigenda mu nyuma icyo cyumviro cy'abantu babwira leta mbire gutyo nibaza aho gifasha cyane igitori n'ishu cyangwa turondera nibaza ko leta yobandanya ituma abayiserukira kuganira ibyo bintu y'ingene abantu bataha naye ahandi gutera agasinde mbe bogira abatego kugira gutse no munsi amahera kubatahana yuvayo uno munsi buragenda basigaye ni kintu kigoye cyane rwose batofata mu kirere birekere leta ituma abayiserukira baganire niyashaka kuri iyo ngingo yarumva byo kubikora ibikore mugabo ntidufatire ku makuru twumvise mu mwisi ngo fatari uko kandi yagenze uko dushaka ntibigende uko mugabo uvuga uburyo nyine byogenda uhaguta mu rujubi abarongoye abasirikare b'Abarundi kandi ibyo baba bibagora ntitwate mu rujubi rero tubasabe babandanye inama n'ingingo na yo afrikani bafashanye barabe ko bashyira ku nyishu zomoye mugabo icyo nagomba ni uko batotereranwa abo bantu igihumbi
babatereranwe batagira cyepo cya ruguru hariya muri Somalia. Egome namwe ambasadere Bizimana amugira icyo muvuze ko byashikijwe na Laurent Bigirimana yashikije ibyimbere bibiri ikabavuga ko ishyamwe rya Buraya ishyamwe y'umwe bwa Afrika bishobora kuba byafashe inyigo ya politiki ku Burundi akabavuga kandi ko n'Uburundi bwari bukwiye gutahukana abasirikare bose basigaye mu gihugu cya Somalia duga ku ijambo ibyimbere byo mubibona gute
ego murakoze cyane Laurent lakoze kuvyumviro atanze nagomba nsubire ku cumushinga ntahe Gamariere avuze n'ukuri abana b'Abarundi ntibatereranwe hanyuma ibiganiro bibandanye baje inama n'igihingo ngira ngo umuti uzoboneka hanyuma kuri ico yavuze bya bakinira politike ku bana bacu nibyo harimo mbere no gutotezwa ku Burundi ntibitanguye ubu nibaza ko ari byabandanije kuko uravye nabivuze ubwa mbere ingene banse kubahemba bakabafata nabi mugabo bakaguma ku kazi hanyuma n'ubu nibaza ko ari byo bibandanya hanyuma bikaherekana cyane cyane yuko New Africaine ifite ibibazo idashobora gutorera inyishu idashobora gufata ingingo ifashe ingingo naho usanga yakoreshejwe mbere ngira ngo nuworaba neza ntihoburamwo abahora uruhara ko bahora batwara inyo africaine kuko twaragiye turabona ingene byagiye biragenda mu bibazo burundi bwagize
uvuze abahora batwara inyo africaine mu shaka kuvuga abande
abahora batwara inyo africaine murabizi ko ha ubu baheruka guhana hana ubutegetsi Egypte ikaba ariyo heruka kusubirira u Rwanda rwahora rutwara donc nibaza yuko aho hose umuntu ashobora kwaronderera ibyiyumviro kugira atahure neza kuko uravye Conseil de Sécurité yafashe iyo ngingo ntiyavuze iki wewe Burundi twara tahana abantu igihumbi cyangwa wewe Uganda tahana abantu igihumbi yavuze muri rusange hanyuma kubona rero commission ya Paix Sécurité ya Union Africaine icifata iyo ngingo gucyo oiga igaca ivuga ko ari abarundi gusa mucamwumva ko harimo kameme ikintu kigoye kandi giteye amakenga abarundi twaje kwiye kwicarira tugatahura hanyuma tukamonya tukamenya ingene tuvyifatamo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Innocent
ndi muri Tanzania gusa ndangera ku Sudan merere
akandi kazina ninde
Ndakumana
murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro kujyanye kubijyanye no gutahukana abarya basirikare igihumbi bo muri Amisom yegukiriya Burundi kujyanye umwanya umwe navuga ati basirikare bisizeyo kuze sa imyafike na sezini kuko rikora araba n'abategetsi bamwe mu Burundi babatse mu ruhara kigute kuko perezida Maier niho hari kugurugwa permanence nationale ya CNR mugambi mushasha yagatogwa aheruka gushinga ama wihweje ku ikete uburongoye muri ya Bujumbura yashoboye kumwandikira yavuze ati kumva z'umutekano muke ibikorwa mwa mwategekanije kurangura ntibibaye kuri ibyo benshi nibaza ati nimba koko
ariko ivyo bibazo bibiri biratandukanye Innocent
ego oya lazi gituma bidatandukanye kuko leta y'u Burundi yo ivuga ati nta kuntu abo basirikare botahukanwa bose ingingo yafatiye igihugu kimwe ariko biratandukanye n'izindi leta nka muri Uganda ariko yaraba ati wase politiki ihari isa nk'ibindi bihugu bisinga abo muri Somalia si cyo kimwe si wase politiki cyangwa sekiritere si cyo kimwe n'ibiri mu Burundi Inama mvuga ati leta y'u Burundi nireke guharira kuko rimwe na rimwe nabo nyene bafitamo uruhara kuri iyo sahukano furaza makete abarongoye ibihugu bamwe bandika ngo umutekano muke umutekano muke nicyo gituma je novuga ko izo birasiza kwariti yuko iyo decision yashaka gucaho ivuga ati aba bantu nibagende nabo banze bagarukana umutekano mu gihugu cy'iwawe
Ego reka icyo cyimbo cyawe tugisangire n'abashinganye twatumiye ambassadeur Gamaliel Daruzaniye cyimbo cya Innocent ngenda kumana avuga ati ahubwo iyo ngingo ni ingingo nyayo kuko hari ibibazo by'umutekano mu Burundi ico cimvira ciwe mu kibona gute
tu haba tuta ibiro byinshi kuko umwe wese aga bice yumvira avuga ikimubaje ku mutima kumbure ari kidituma bataha byaranditswe byabashobora gutaha bitanditswe kuko tutabimenye gusa byaranditswe ahantu uko harondera bakabibona icyo kibazo cyerekeye ko badahembwa nyinda kabahinda z'abarundi ndabitegera nabyo nyene nyinda ko yareka guhemba z'abarundi bari gukanya none ni kuki batahembwa ibyo byose ni ibibazo tutaronze inyishu kandi nibaza ko mukindi kiganiro ngo twovugana n'ababishinzwe muri leta bakaba ari bavuga inkuru y'imvaho abantu bafatirako ibyo bikaba abanyagihugu ngo bashyire nk'ibyo biyumviro byabo bituma bihubya abandi ku byabaye bigatuma bigora n'ingene babandanya baganira kubikurikira nagomba gusaba rero yuko n'ubu icyo kibazo tukirekera leta y'u Burundi ikabivugana na uywa kugira ejo kumbure yataha ibihumbi bine bindi bikurikira ku mviza cyange ngo bareke abo bantu igihumbi mukangaratete uywa itabashinzwe ubu n'ubu utabashinzwe ntibishoboka ibyo rero ni responsabilite leta y'Burundi zibatera abana b'Uburundi n'ibindi
yego be
ariko nasabye gusa naye handi uretse umwese ngo yumvire icyari kimugoye abo kumbure no kubera icyo bizakumbure rero birahubira abanyagihugu kubyumva kandi oyo yanibaza ko yabyanditse bose ababishinzwe rero ko batanga inshuyimba ho ku banyagihugu ntibare kuba ari we wese ngo kuko yibaza igihe abana b'Uburundi bofatwa mu gihugu
yego be namwe yamba
yambaye cyane rwose umwe wese ubugiye yavugije yipfuza twaba twubaka ibintu byinshi cyane rwose bitajanye kumbure nico turondera iteka ry'abarundi mu makungu iteka ry'uburundi mu makungu iteka ry'abasirikare b'abarundi mu makungu kibaje hafi cyane ngo he babandi bahora baraba amahoro bavuze aho baje
yego be
kaza ko leto bigira
ambassador Edouard Bizimana kuri cyo cyumvire cyane no sa ngira kuma navuga ko ahubwo iyo ngingo ari ngingo nyayo kandi akavuga ko uruhara runini uri kuri leta y'u Burundi n'umutekano muke uharangwa
niyo nibaza ko umuntu ko yavuze kimwe bari cyambu cha ambassador ndaruzaniye kuko nibaza ko ya nta naho bisa bisana n'ibyo turiko turavuga jewe simbona ico no mwishura kuko yafatanije ya ibintu bidasa atana hamwe bihuriye hanyuma ahubwo ico novuga nuko binyibukije abantu nabonye bandika ku mbuga za internet bavuga ngo inkono yibumba ngo n'inkono yicuma donc bavuga ibyo bintu by'u Burundi nibaza ko ibyo bintu byo gusibya byo gutuka abasirikare bacu igisirikare cyacu n'ugwego rukwiye kubahwa hanyuma n'ukuri tukabashigikira mu bikorwa barimo tukabifuriza yuko botaha amahoro hanyuma ibisigaye navyo ngira ngo ibiganiro bizo hazoboneka uburyo bwo gukemura ibibazo byo babiharije
yego me tubibutse n'icyo twese kumwe ko murabandanya kubiriza iradio hejwe ya America turi kumwe na Patrick muri Veneza
Muri Veneza
Patrick muri he
Bujumbura mu Burundi
ya kandi kaze ninde
Minani
duwa ku jambo kibazo cimbi
aje cimbi na fise bavuga ibintu ariko mu menga rimwe mikino sinzi ka mikino politika ariko ngukinya ku bantu kuko batumvikanye bisha gutera ikindi kibazo ariko kuri Somalia ariko ibihugu byacu nibaza yangingo ya nasiyonzi ni yafashe muraba ko ikwiriye gusumba ko abantu batangutana amajambo mengo ntibabyumva kimwe yego abantu bakaraba ko ntubyumvikana kugira ngo byose bigende neza kuko batabiraze neza bishobora gutera ibindi bibazo mu nyuma kuko murabona ibihugu byacu bya Afurika bya mu ntambara icyo dushaka kubakena tayo nabo bakadukenera ahandi biko bibagenda gutya rero niba tutabiziza buraba ari inyafrikene cyangwa nasiyonzini n'aba baperezida b'ibihugu byacu bya Afurika bakaraba ko ntubisobanuye kagenda neza kuko bageze nko politike naho nyene ariko usanga bitagenze neza kuko umva batanga kutanamwo bya inyafrikene barabya bayirongoye kukimengo ni gutera n'amajambo rero byiza byo itsimba cyane nayo mfise nuko boja hamwe bakumvikana bakaraba icyo batiza kugira ngo na Somalia nyene yari ifite agahengo ntabwo isa kugira izindi ngorane
murakoze Patrick Minani icyo ni kimviro abashinga ntawe twatumye bose bashikirije ko hakwiye kuba umwumvikano ariko nugomba ngaruke ku kibazo kivuga ko hari nk'amakete cyangwa insiguro nk'iryo shyirahamwe ryo bari yarahaye u Burundi ambassador Edouard Bizimana mugeho warabonetse insiguro ariko izo nsiguro gushika ubu ntazo tuzi murabona ko hoba insiguro zotuma abarundi bonyene aribo batahuka izo nsiguro zabaze ari nkizihe uko muyaza
oya cyangwa nta nibaza ko atashiguro nta siguro ihari kuko iyo siguro yari byategezwa kwisunga ingingo yafashwe na Conseil de Securite hanyuma ivuga yuko ingabo zose ibihugu byose bizogabanya ku buryo atari igihugu kimwe gicaka kiba biraba byonyene hanyuma ico gihe rero ngira ngo wari ndirangiranga karaba mu misiza ko ibindi bihugu navyo bazogira uko nyene hanyuma ngirango niho umuntu azoca amenya intumbero neza yobiha
yego me ambassador ndaruzaniye ico kibazo nyene ico insiguro ishobora kuba yarabaye nivyo koko ariko kubwanyu hari insiguro yotuma arabasikare bonyene babarundi batahukana
sinzi insiguro sino yihajewe zirerenyene kuko izo ni ibintu byerekeye intwaro y'abasirikare ba uwa bari muri Somali hari hiyo bibishinzwe bishobora gukora bitandika bishoboka Mwiyo ni jivishoboka. Mwiyo ni chirira handu. Inumbi gituma bidashika. Izole ero. Nizole etikwe gufatirako. Ikishuli zandi. Sekandi zaba ekera. Uwero mugabo ichihu. Ko oyuwa iteme kwa madana zanda sagumayo. Awo vandu. Marihe ehe. Magiriki. Baba hoguse. Bazo sahaguse. Shukado chihu uta. Sinzi na sekubuki bintu bya makuru kuri Facebook gutani bindi nibaza ko umushinzwe ingabo z'u Burundi yigeze kwishoma iminsi yeze umenye nayo numvise ko bavuze ko abo bantu botaha kubwanje usanga batafite aho basigara hariya ngo bahembe babeho ku buzima botaha akabandanya ikiganiro na muri diplomasi n'u Burundi na OUA mugabo n'ukuri ndasabye encore une fois nibateranwe abasirikare biragoye cyane gose byaba bizana ingorane n'izindi zigoye gusumba ibyo turimo ibyo byaba ari byo byiza n'ayahandi uko nibaza kumbure mubaze muri leta ibindi biganiro twashobora kuvugana twumvise neza ibindi byanditse byagenze n'ingene bishuranye n'ayahandi kuyumvira uko byibaza bituma utuma abantu batumva ibyo uri kuravuga nizo natinye rero yuko nohava kumbure mvuga ivyiyumviro ataho bifatiye kumbure bigatuma utabizi Burundi yemerejwe ngo zeho nizo zo kandi atayo
mu makuru intangamara twatanze nuko mu nyuma abasirikare leta y'u Burundi yemeye ko nabo basirikare bandi bari bahawe amategeko yo kuguma muri Somalia bazotahuka leta rero nibaza ko iyo ngingo yamaze kwemera ikayahinduye ingingo yari yafashe kusaba ko bogumayo ivyondi bintu nibaza ko vyatangajwe mu ndwi iheze tubibutse kandi ko mubandanya kuviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire muri Veneza
iriwe
muri ga Desire
ibujumbura mu Burundi
ya kandi kazina ninde
mukundwa
murasikiraza cyumviro turi ko tuvuga ku basirikare b'abarundi bacungira umutekano mu gihe cyose Somalia bazotahukanwa igihumbi
ego ndiko ndavyumva ndafite icyo noshikiriza n'ibibazo nobaza abatumire mugabo reka manye cyo shikirije
yego
jewe ubwa mbere nobaza ngateza ingabo z'abarundi bo bashoboye kugira icyo bakoze barafata Somalia ukuntu Al-Shabaab yari yaragize ikirikimbiro ry'ubugizi bwa nabi icyo gihugu hanyuma mugabo ndamenye ko na muri Afrika ibyo abantu bakora kenshi utanga guhabwa gashimwe kenshi bigoye ahubwo gushimira bifuzame no gufata nabi gutomba agaciro k'ibintu baba wakoze je ne mvuga nti uno munsi urabye ibyo basada b'abarundi bakoze muri Somalia yaza ko n'ishyirahamwe rya Buraya ryatanga uburyo mu kugira ibikoresho mu kubaho n'ibindi rirakenguruka ibyiza bakoze mbwa rero kibabaje ni kimwe mbega nimbonyabaki ni guca gusikusi ndatahura neza nimbonyabaki yatumye ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya rifata inyingo na cyane cyane inyingo zange zirafata ayigera bakakwita inkoshi na cyane cyane abasada b'abarundi bari muri Somalia je no mvuga nti kandi nimba ari uko biri bikaba bigaruka bituka ku matati twibaza ko bari hagati ya leta n'iryo shyirahamwe ry'umwe bwa Buraya nimba ayo matati yo cyorwa umuti kugira abasirikare bari muri Somalia bagume habuze kugira ngo umuti uboneke hanyuma je mvuga nti ko ndabaza ikindi kibazo nimba leta ataki na kimihomba kuri abasirikare muri Somalia kuko nimba bibazo bizokwanduka bishyiriye Afrika y'ubuseruko nawe ndo kujya bizodushikira Burundi nibaza ko twihagaze ko twakwipanze mu gihe Uganda na Rwanda na Kenya batabahaye inzira mbega nimba tashe duhomba muri leta y'Burundi habuze iki kugira ngo nabo basirikare 400 n'amajana baca basigarayo nabo nyine bakuru amatrabe ubwo buri mwe bwa Buraya ku mugambi bwari ufite gushika ko bugomba kuboshika ko rero ndakenguruka mvuga nti vrema nibyo haba bituma abantu bavuga amajambo menshi ugasanga bamwe bagomba guteranya abana bariya ukamenga abandi bababaye intamba mye kumenga baje bafashe ingingo usanga bakabwe ngo no Rwanda rwagiye hejuru kugira ngo ibyo bifate ku ngingo mugabo ugasanga ahubwo nisha mu gihugu bwa Burundi rufite inyungu bwa ariko baronda muri icyo gihugu cyane ubona ko bwa inyungu bwa ariko nda mu Burundi mugabo akora ko barundi shaka gufata inyungu zo cyangwa ziri bigatuma ndashaka guhuriza ko ikintu kimwe cyangwa tatatu kandi ufatire nga aho rero nimba cyari kunda kuti ngosha barundi cyo mbona cyacu mutuma bafatirana ku barundi bonyene abantu nabo bakabona cyacu ariko barahomba yo je mvuga ndi kugira amashinga mateka yahabu yivuga tuti bose ni bavanwe ahubwo reta bakore bose amatrabe tomari ishizo kungo kandi ishizo mba ku Burundi
murakoze Desire mukundwa nkuko abatumire babishikije ngaha ivyumviro vy'abantu ivyumviro vyinshi cyane gose ivyo vyumviro vy'uko hashora kuba ari ishyirahamwe rya Buraya ryafashe rifitanye ingorane n'u Burundi ivyo ni vyumviro vy'umuntu kugatwe kiwe tutaramenya insiguro yatanzwe ivyo n'ibibazo tudashora deka gushingira intahe ngaha muri radio ijwi rya Amerika ariko reka mpakanya abatumire bacu bagira icyo bavuze ko bishikijwe na Desire Mukundwa reka dutangire kuri mwebwe musiye ntahe Edouard Bizimana
yego murakoze cyane ndashimiye Desire kuvyumvira vyiwe hanyuma nagomba nsubiremo mvuge nti mu bisanzwe barundi ntibanse gutahana abasoda babo icambere kijimbere n'umutekano wabo abo bataha hanyuma n'abasigayeyo mbega iyo baca bataha uko nyene aho bari bavuye hasiga haba hasigaye ikibanza basigaye bari bacunze cyo carimwo bande ico kibanza naco abasigayeyo bari guca bavyifatamwo gute batararonka ababasubirira naho nibyo bibazo naho cyane cyane barundi dushaka kuvyumvira ni cyane cyane ku mutekano wabo bantu abasoda bacu kugira ngo ntibatahe ihuti hanyuma bahabe bagira ingorane n'abasigaye bagira ingorane nibaza ko ari cyo gikuru cyane cyane abarundi bwe kumva bisigaye navyo nibaza ko ntawo kwanka gutahiwe hanyuma ikindi kibazo nashaka kugira ngo ikindi cyiyumviro abantu batwumve neza ni byiyumviro umuntu ariko ratanga ingene yumvira kugira atange umuco mbega aba Somalia bara harageze ko bashobora kwicungira umutekano wonyene Conseil de Sécurité Nations Unies yoba yaramaze kubona yuko ingabo za Somalia zimaze kwiremarema kugira ngo zishobore kwicungira umutekano naho cyane cyane ngira ngo twoza turiyumvira ibyumviro ni byinshi muravyumva umwe wese abyumva ko abivuka uko abyumva byumvira
yego me ambassador ndaruzaniye namwe ku cyumviro cyashikijwe na Desire Mukundwa mu duge ku ijambo
nagira Desire Mukundwa amuze ko yibaza ndumva nishaka afise yuko ni igihugu ciwe ariko siko bigenda so bigenda mu migenderanire nabivuze ngitangura muri diplomasi ntibatera agatsinde boje inama bituma haba ambasaderi bakavugana ntibareke kuvugana na gatoyo kibazo cy'abasirikare no hanura leta kugumi ivugana na Union Africaine kandi bo mwavuze yuko ikibazo cy'amajana atandatu basigaye bo bacaronse nyinshi uko bataha ingene bataha rero ntibikinda ba mugabo nibaza ko leta yagize neza cyane gose ko bataha ariko ntiyoreka kubandanya ivugana na Union Africaine kumbure hari aho yo hava yumvirizwa bagasubirayo mugabo muteragatsinde kuko izo haba dukeneye ya Afrika ni ubindi bintu ibyo nivyo nivyo nagomba kuvuga naye handi ugize nka jewe nishuye nk'ivyo bintu ubya ati murya arabizi muri yone niko bigenda yarabibonye kera siko bigenda na gatoyi uko bigenda baravyandika bakandikiranira bagasubira mu akamana mana yandi ni Burundi rero no kugenza gutyo abazere bacu bakabikora hanyuma leta ikabandanya ko yishuye kuri icyo n'ibindi bizokurikira mugabo ireke gutera agatsinde igira inama n'ingingo na Union Africaine ku neza y'umutekano wo muri Somalia w'abarundi no guterera inama nkuru ya Afrika ingene yunganira umutekano muri Somalia rero byoganganya mu biganiro ibyo bana ya gutera agatsinde ngo mbere n'abandi bakuyeyo kandi sizi nuko byokorwa kubakurayo
murakoze turiko muri ko murabandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Remy muri we neza
yego muri we
muri hega Remy
ndabumva
Muri hehe?
Ndi Bujumbura, ndi Bujumbura Burundi.
Akandi kazina ninde?
Kwizera.
Kwizera, duga kwijambo kibazo cy'imbiro.
Ego ibi bintu twese twibonye byarutangaje. Turabye ukuntu ingabo z'u Burundi zagerageje kwitanga ku mugihe muri Somalia itari yoroshye. Bamwe bakahasiga amagara, abandi bakavana inkomere, ariko bakaza kugera igihe tukona gusezererwa nk'aho umengo ni ikosa ryakoze ku rubuga rw'intambara. Ibintu byateye amakenga abantu benshi, ukuntu bamwe mu bo twari dutangiye urugamba dukugwamo abandi bagasigara. By'ukuri abantu bari ku muri apele exterieur bakwiye kubikurikirana cyane, bakamenya impamvu biba, kuko nta vetisema nimwe yigeze iboneka ku ngabo z'u Burundi bavuge si ingabo z'u Burundi zananiwe cyangwa zitwaye nabi. Nta kimwe kimwe kigeze kivugwa, ariko ukazabona kugitema abantu ngo nimutahe, ngo turindwa mutahane, abandi bagasigara ku rugo rw'intambara, byerekana ko hariho ikintu cy'akarenganyo ku ngabo z'u Burundi. N'ahandi ho yaba ari politiki yo gusubiza abandi bose inyuma, bari gufata ingabo zike mu z'u Burundi, ingabo zike mu za Uganda, bagafata mu za Kibusi, bagafata mu za Ethiopia, bagafata mu za Kenya, hanyuma bakagenda bagafata ku bihugu byose. Ariko bafashe ngo banze birukane bamwe, byerekana ko ari kindi kintu kibyihishe inyuma. Nicyo kintu dukeneye kumenya, abantu b'icyo babikurikirana bitukabikarire hafi, hanyuma tumenye impamvu twese tuva muri Somalia abandi basigaye. Bica byerekana ko ari kindi kintu kibyihishe inyuma umuntu
akwiye gukurikirana cyane. Ibyo niko ndabibona. Yego, reka tuhe ijambo umushyirahamwe Ambasaderi Bizimana agira icyo avuze ku cyumviro mushikirije.
Yego, ndamushimiye Kwizera ku cyumviro ciwe. Ngira ngo twese turazi ko iyo ngingo itafashwe kubera abarundi bakoze nabi cyangwa bakoze amakosa. Ibyumviro twatanze ibyumviro bitari bike, bimwe bishobora kuba byo, ibindi bintu bibe byo. Hanyuma ngira ngo nk'uko nari nabivuze, ngira ngo ubanza akarindira gatoya agatenyenya akaraba ko ejo cyangwa hirya y'ejo hari igihumbi cy'abasirikare b'Abaganda bazotahanwa, igihumbi cy'Abaetiyopiya bazotahanwa. Hanyuma bibandanije bigenda gutyo, ngira ngo twohatorera ikigwa. Bitagenze gutyo naho nyine tuzohatorera icigwa. Murakoze.
Ego, me ambasaderi ndaruzaniye namwe ku cyumviro cyashikirijwe na Remi Kwizera, avuga ko ikakurungika ingabo z'abarundi igihumbi bonyine ari akarenganyo ku barundi. Duga ku ijambo.
Iryo ni ishavu ry'umuntu agiye ati abe iwacu niko kibaje bonyine, kuko nababwiye ubutegetsi intwaro ya gisirikare cya Amisom twagwa muri Union Africaine biranditse. Rero nicyo cyatugoye, ndasabye n'ubu nimwagira ikindi kiganiro ufise ububasha muri leta kubitubwira, tubwire ibyanditse tubafashe kubyiyumvira. Mugabo dushobora guhera kubyo twiyumvira ngo dufatishe ingingo ntibishoboka, niho byatugoye. Biranditse ko byanditse, rero nibaza ko n'uwemeje yuko ingabo zisigaye amajana atatu zitaha yafatiye ku byanditse. Nibaza yuko rero ivyo twabikenye murabaza kumburere muri Eta Majoro Bosubariya canke mu Bushikiranganji, ariko tutamenye ivyanditse tuhava dutama urudubi abatwumviriza. Sinoshima kubivuga ko kuko niho abavuga kumbura ibitajanye n'ibyo bari bumvikanye mu nzandiko zabaye hagati ya leta na Union Africaine.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, tuzobandanya kuyaga eka nawe wategetsi. Tuzogerageza tubasabe insiguro cyane cyane ko hashobora kuba hari ibintu byanditse boba bafise. Ariko mu kurindira, reka duhere n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe ngaha. Guillaume, mwiriwe neza? Guillaume, muratwumva? Egera telefone cyane, muratwumva Guillaume?
Ego, ndabumva. Bizaho,
muri hehe?
Turi mu Kirundo.
Mu Kirundo, kandi kazana ninde?
Sabushimike.
Sabushimike, duga ku ijambo kibazo cy'imbiro.
Je yari vule anashaka gutera.
Yego.
Ibijyanye n'izo ngabo zirukanywa.
Yego.
Nukuri ikanyere tuzakira uko byashyitse, nayo nta kundi ntabwo twogenza twokwihangana. Hama rero nk'akabazo nagira cyo mbaza abo batumire, none ndega se kugira birukane ingabo z'u Burundi zonyene hariya bijya bihugu birenga bijya yoba none ubwa mbere mu kugenda hariya amategeko babarishinze mu kugabanya ko bazotwara mu gihugu cyose bakirukane yarimwe n'izo ngabo z'igihumbi n'uko birukanye igihumbi cyangwa se n'igiturumbu kabyaba kiri nawe nk'abyo bari bazi sanabone abateze baba bazi gusa nabo borekama mu nyuma babanje kubasigurira igitumbu ni ukuri ikindi gihe kabisa bagusaba nyine nabo nibihangane nabo abandi basigayeyo bagume bifashe mu mugongo kuko ingabo z'u Burundi zirashoboye nibazireke cyangwa baba imwe yagikoye ko ariko zoba zishoboye cyane rwose nayo hariho n'umuntu yigeze kuvuga ati ni kubera uwo mu mutekano mu Burundi bitameze neza uwo muntu ni uko byo namwumvise yabivuze atari mu gihugu cy'u Burundi kabisa yaba yihenze cyane rwose sinzi mugabo
murakoze Guillaume sabushimike mu kanya abashinga ntahe turi kumwe baragerageza bace ibya nino ikibazo mwubaje ariko n'ikibazo nibaza ko kibagohora nabo gene ariko imbere ya ka duhe n'ijambo shadow muri we neza
muri we neza
muri he ga shadow
muri sha Gambia
murakurikirana radio ijwi rya Amerika muri Gambia ni byiza cyane rwose mu akandi kazina ninde ego me duga ku ijambo ikibazo cy'imbyiro turi kumwe n'abashinga ntaye babiri ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye na ambassadeur Edouard Bizimana ku kibazo cy'abasirikare b'abarundi igihumbi bazotahukanwa bakavanwa mu gihugu cya Somalia aho bari kwacungera umutekano duga ku ijambo
ego nk'uko nabyanditse
yego
nagatekereza kuba twari twarungitse ingabo z'igihugu zikaza mu gihugu cya Somalia bagiye kugarukana umutekano nk'uko natwe bari badufashije mu gihe twari mu bihe bigoye amakuru yari yadufashije barungika ingabo zabo mu gihugu cy'u Burundi ariko mu gihe atanyungu uri Bujumbura uri uko yatwara i Bujumbura abironkamwo kunyagihugu mu kumusoda yagiye gutanga ubuzima bwiwe akagenda gucungera umutekano w'abasomaliya mu gihe babisabye yuko babakurayo atasabye kuvuga ngo aba bantu ngo ntibabahembe gusa umusoda icyo ari cyose arahembwa mu gihe akazi kiwe gaheze arabayo hama akaja mu gihugu cyiwe agakora umutekano kuko naho iyo ajya mu gihugu cyiwe aguma ku kazi si kuvuga ko bamukuye muri Somalia byose agaruka mu gihugu cyiwe abura akazi ibyo ni byo byiwe none kuko niho yocaho haba agashomeri kuri uwo musirikare rero abategetsi b'i Bujumbura ako gashabu berekanye twabonye berekanye bakerekanye kubera hari inyungu bazigaye nibatubwire neza badusigurire twebwe abanyagihugu batobatobatubwire inyungu bakurayo muri bijya bajya abantu ku musoda yagenda muri Somalia kuko bariko baravuga ku basoda igihumbi hariyo abasoda bangana iki muri Somalia nimba bagabanyije igihumbi byari dufite ibihumbi bitandatu
ego
murabihumbi baronka akarusho kangahe batubwire yakora iki ayo mahera baronka yako karusho yakora iki mu gihugu batubwire twebwe abanyagihugu tutwaye tutari tuzishora ayo mahera yakora
ego me murakoze murakoze mushyana he shadow rika ndabona kibazo cha shadow kumenya igituma ika nyungu batitsi Burundi bari bafite muri abo basirikare ko bafite agashavu ni kibazo cha Guillaume sabushimike abashinga ntahe turi kumwe bara zishura mukanya ariko ndabona na kanya kare ko karatujana hari umunywanyi twemereye ijambo rika nawe nyene tubanze turi mu Claude mwibe neza Claude muratwumva Claude ndabona atari hafi reka rero abashinga ntahe twatumiye bagira icyo bavuze kuri byashikirijwe na Guillaume Sabushibinke hamwe na Shadow duga ku ijambo ambassadeur Gamaliel ndaruzani
mu mushahajeje yavuze ubwa mbere singitegera neza
Shadow ashaka kumenya igituma niba hari amateko yarenzwe mu kugira ngo abasirikare b'u Burundi baratahukanywe kandi batanabimenyeshejwe mbere
ngira ngo twohava turinga karimbi
tuweze ko yarenzwe nuko nababwiye ndi ibishoboka yuko abantu muri ni africaine na onu batata cyanditse ibishoboka biranditse ngo tabize icyo nasabye yuko umuntu bigano bikurikira umuntu abirekuriwe muri leta yo dufasha kumenya ibyanditse kugira dufashe kwiyumvira iyo kibazo cy'ubutori umuti kizotora umuti abo ba leta y'u Burundi bandanije ivugana neza mu mateka y'imigenderanire na Union Africaine kubatise basigayeyo canke abandi busubirayo ico navuze ko jewe no hanura aho gitoba guterana gatsinde nizo nama mpuza makungu ni mbona ko zoduha inyishu zoduteza imbere na gatoyi ni ukugerageza kubandanya hari abantu bahemberwa ico b'abadiplomate kubandanya bavugana niyo niyo nizo organisation internationale kugira ngo habe inyishu yumvikanywe ko ku neza y'amahoro muri Somalia no ku neza y'abasirikare bava mu bihugu bijya gufasha kurongera amahoro hari ibyo nibaza yuko iyo nzira ariyo yonyine ishobora gutorera umuti nayahandi ngira ngo reka abasoda batashe Burundi si bake kuva bitangura bahora bakuramo gusa ubu rero si umusirikare bokwangira gutaha yageze gutaha ni ukubaza nyine busubiriza y'abandi izoca mu nama n'inyigo gusa nayo africaine nta gatsindi gashoboka nibyo nagomba kuvuga ngira mu gihano kizokurikira tumaze kuzongeza nka atatu kagisoma nakwiyumvira ingene byogenda neza kugira inyungu z'igihugu zibandanye zibaho mugabo cyane cyane iteka ry'u Burundi makungu
yegome ambasaderi Bizimana namwe mu gihe cyo muvuze kwishyikirijwe na Guillaume Sabushimike na Shadow Guillaume yibaza niba hari amategeko yararinzwe kana Shadow nawe nyene vuga ku kibazo cyane cyane caba abashobora kuba bafite inyungu mu gihe cyo muri leta y'u Burundi bafite inyungu mu bibera mu gihe cya Somalia duga ku ijambo
ego murakoze cyane nagomba nshimire abanywanyi Guillaume na Jado hanyuma ngira ngo kibazo cha Guillaume twahitwa kivuze ko avuga ati kubereka barundi nibaza ko twakivuze ko bihagije ni byumvira abantu baza baratanga mugabo twomenya yuko Conseil de Securite yatanze intumbero ivuga iki ikiringo kiniki dutekereza ko bazaba twagabanije abasoda ba amiso muri Somalia ko gitikiri kingana gucya hanyuma Conseil de Paix de Sécurité nayo ngira ngo muri Union Africaine nibo cha baraba ingene bashira mu ngiro iyo ngingo yo gushira mu ngiro rero niho havuye ibyo bibazo niho ngira ngo batasiguriye abarundi bikwiye kugira ngo twese tuvyumve
ndumva telefone ya ambassadeur isani cyitse mu gusozera ambassadeur ndaruzaniye nashaka mutubwiye niba mubona hari ingaruka mbi zizoba cyane cyane ku basirikare b'u Burundi basigaye mu ikorwa cyo gucungira umutekano mu gihugu cya Somalia nyuma yaho iyo ngingo ifatiwe
yewe nibaza yuko abasirikare basigayeyo bari mu rwi rw'abasirikare ba Union Africaine ibafasha kugira ngo umutekano wabo duhungabane haba na gatoyi imbona itogora kuko aho bahora aba icyo gihumbi cyahora Union Africaine izobara uburyo haba abandi bahaba baba basomali cyangwa abandi mugabo hari amategeko nibaza ko basigayeyo bafite ingorane gusumba igihe abanaje bakora akazi kabo neza kandi nibaza ko bishoboka bahora bakorana neza cyane bakabashima nta kibazo numva coba ambaye Union Africaine kibona nibaza ko izobibandanya bwanje
ego me ambassadeur ndaruzaniye ndabashimiye cyane gose kukanya mwatoye kugira ngo tuganire ndabashimiye namwe ambassadeur Edouard Bizimana turashimiye abanywanyi radio ijwi ry'America bose bashikije ibyumviro byabo turashimiye ingenieur Maclean yadufashije mu ngabwe z'ivyuma twadushimiye na Fatukarara yadufashije kugiranya ikiganiro turashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi turabifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yacu n'ibiganiro birabandanye.